iyi mwumva nijwi rya Amerika. Radiyo rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba, ndabaramukije ndabayifuriza umugoroba mwiza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Aloise Bigirimana
na Fideni Yongabo. Nanje ndabaramukije, kaze mwese mu biganiro byacu.
Hari gahunda ikomeye igihugu cyacu gishyizemo imbaraga igendanye no gukurura abashoramari ndetse no kubaha ibyangombwa byose cyangwa se incentives zihagije kugira ngo twagure isoko ryacu ry'umurimo.
Uyu ni Judith Uwizeye, umushyikiranganji w'ibikorwa n'abakozi ba leta mu Rwanda, avuga kuri zimwe mu ngingo leta ifite zo guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'akazi.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaza ko abategetsi b'Uburusiya bariko baratwenga Amerika kubera amatohoza atera yiyongera ku vy'uko nimba Uburusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka uheze.
Bivugwa muri Amerika kandi turabwira ayo umuyobozi mu byo kumenyesha amakuru mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene yatanze imihoho.
Perezida w'igihugu cya Angola Jose Eduardo dos Santos avuga ko amagara yiwe atifashe neza yatahutse ku mugwa mukuru Rwanda nyuma y'ikiringo cy'ukwezi yari amaze muri Espagne.
Aya namwe mu makuru duhava tubashikiriza, ariko imbere yaho tugira tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru avugwa hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaza ko abategetsi b'igihugu cy'Uburusiya bategereza kuba bariko baratwenga Amerika kubera amatohoza atera yiyongera ku vy'uko nimba Uburusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka uheze. Perezida Trump avuga ko ivyo vyagirizo ari icitwazo kitagira ishingiro c'abademokrat kugira baronke insiguro y'ugutsindwa kwabo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uheze. Mu vyo yashize ku rubuga Twitter no musi wa kabiri, Perezida Trump avuga ko amatohoza ku vy'uko abari bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza kwiwe bakoranye n'abategetsi b'Uburusiya kugira bamufashe gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu afatiye ku makuru y'ibinyoma. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinzwe na Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uheze. Yavuze ko ukwivanga k'Uburusiya mu matora yo mu mwaka uheze biri mu vyatumye atsindwa muri ayo matora.
Muri Afrika naho mutambukanye w'umukuru w'igihugu cya Nigeria Aisha Buhari kuri wa kabiri niho yafata indege mushikana i Londres ku murwa mukuru w'Ubwongereza, aho umugabo wiwe Muhammadu Buhari asanzwe ari kwivuza. Ibyatumye haba amakenga ko amagara ya Buhari iyo batifashe neza. Itangazo ryashikirijwe n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vyiwe avuga ko umutambukanye wa Buhari agiye kumara igihe ari kumwe n'umugabo wiwe asanzwe ari mu karuhuko ko kugwara. Umukenyezi wa Buhari yashimiye amamiliyoni y'abanyanigeria ku masengesho badahengeshanya basengera umugabo wiwe kugira atore mitende. Ibyo byashikirijwe n'umuvugizi w'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Adebisi Olumide Ajayi. Ni mu gihe ejo ku munsi wa mbere Nigeria ariho cyahimbaza umunsi mukuru witiriwe demokarasi, umunsi w'akaruhuko muri icyo gihugu kandi wahuriranye n'imyaka ibiri irangiye Perezida Buhari ashikiriye ubutegetsi. Iyo myaka ibiri yose akaba yimaze ku butegetsi mu gihe amagara yiwe adasiba kwama yamukitse ku buryo abantu bibaza ko yoba gifise amagara n'inguvu zo kurongora igihugu.
Mu gihugu cya Iraq naho ibitero bibiri bitandukanye by'amabombe ku mabarabara yuzuye abantu n'imodoka ku murwa mukuru Baghdad byahitanye abantu 27 mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri, abandi batari bake bakomeretse. Bombe ya mbere yaturikiye hafi y'imangazini igurisha amabarafu mu gice kigendegwa n'abantu benshi cy'umurwa mukuru citwa Karada. Iyo bombe yahitanye abantu 16 ikomeretsa abandi 75. Amasaha make y'inyuma yaho bombe ya kabiri yaturikiye hafi y'ibiro vya leta mu gice cy'umugwa mukuru citwa Shawaka. Iyo bombe yahitanye abantu 11. Leta ya Kiislamu yitiriye ivyo bitero vyombi. Uwo mugwi umenyesha ko vyari bitero vyabihevye vyarondera abayisilamu b'abashiite aribo benshi mu gihugu ca Iraq. Ivyo bitero bibaye iminsi mike y'inyuma y'uko abayisilamu batanguye kubahiriza ukwezi guheze agiye kuri Ramazani. Leta ya Kiislamu yaragize uruhara kandi mu gitero cya bombe cyagizwe mu gihe cy'Ramazani mu mwaka uheze cyahitanye abantu bagera ku 300.
tugaruke muri Leta Zunze za Amerika. Umuyobozi ajejwe kumenyesha makuru mu biro vya Perezida wa Leta Zunze za Amerika, Mike Duke, yahisemo gutanga imihoho inyuma ya mezi atatu gusa yaramaze muri ayo mabanga. Mike Duke, umuhinga muhanuzwa jambo mu mugambwe w'abarepublikani, yatanze imihoho haraheze indwi zibiri yamara Perezida Trump yasabye kwabandanya amabanga yiwe mu kiringo c'urugendo rw'imisi cenda yaramaze mu karere ko mu buseruko bw'hagati no mu karere ka Buraya. Duke yabwiye ikinyamakuru Politico candikira aha muri Leta Zunze za Amerika ko yahaye Perezida Donald Trump rwandiko rwo gutanga imihoho ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, kandi amenyesha ko yamwemereye, ariko amenyesha ko azogenda ari uko arangije urugendo yarimwo mu mabanga. Ntamvu y'iryo tanga imihoho ryamenyeshejwe.
Mwandanya kumviza makuru yo hirya no hino twabateguriye kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Tugaruke mu karere ka Afrika, aho Perezida w'igihugu cya Angola, Jose Eduardo dos Santos, avuga ko amazi igihamagara yiwe atameze neza yatahutse ku mugwa mukuru Rwanda inyuma y'ikiringo cy'ukwezi yari amaze mu gihugu cya Espagne. Amakuru yatangajwe n'abategetsi b'umugambi uri ku butegetsi MPLA. Harabaye urukurukuru rukomeye mu minsi ya vuba ku magara ya dos Santos. Umukobwa wiwe Isabel yategerejwe kwiyamiza urukurukuru rw'uko se wiwe yapfuye ari mu gihugu cya Espagne. Umuvugizi w'umugambwe MPLA Anastasio do Brito yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa Agence France Presse ko Perezida dos Santos afise imyaka 74 muri iki gihe yashitse mu gihugu ciwe ku munsi wa mbere kumuhingamo. Umugambwe MPLA mu bwabaye bwa mbere waremeje ku munsi wa mbere ko dos Santos yisuzumishije amagara yiwe igihe yari mu gihugu cya Espagne mu rugendo rutari rw'akazi rw'amaze igihe. Dos Santos ari ku butegetsi muri Angola kuva mu mwaka w'1979 ntazohiganwa mu matora yo mu kwezi k'umunani rizoba ribaye ihinduka rikomeye muri icyo gihugu gitunze ibitoro. Perezida dos Santos avugwa ko yivujije indwara ya kanseri mu gisagara cya Barcelona mu gihugu cya Espagne mu kiringo cy'imyaka itari mike irangiye.
Ayandi makuru avugwa cyane ku isi ni uwahoze atwara igihugu cya Panama yagitwaje umukazo Manuel Noriega yitavye Imana afise imyaka 83 y'amavuko. Perezida wa Panama Juan Carlos Varela yatangaje abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko urupfu rwa Noriega rurangije ikiringo cya kahise k'igihugu kandi ko akwiye gushinguranwa iteka. Noriega yarinjiye ibitaro mu ntango z'uyu mwaka aho yavugwa kanseri yo mu bwonko imbere y'uko akurwa mu nzu yarafungiwemo kugira cirigwe urubanza. Noriega yari yabanje gufungwa yagirizwa kurya ibiturire no kwica abatavuga rumwe nawe ku ntwaro yiwe mu myaka y'1983 gushika mu mwaka w'1989. Noriega yakuwe ku butegetsi na Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'1989. Munyuma aca ajanywa gufungirwa muri Amerika yagirizwa kudandazwa ibiyayuramutwe. Munyuma yaciye aja gufungirwa mu Faransa aho yagirizwa kandi ubucuruzi bw'amafaranga butemewe n'amategeko. Munyuma asubizwa muri Panama mu mwaka w'2011 gufungirwayo.
Abdoulaye Wade yahoze ari perezida w'igihugu cya Senegal afise imyaka 91 muri iki gihe azoza ubwa mbere ku rutonde rw'abakandida batavuga rumwe na leta mu matora y'abashinga amateka azoba ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi. Ibyo byatangajwe n'abafasha biwe byatangajwe ku muhingamo uweje ku wa mbere inyuma y'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta irenga 40 rusambutse. Biteganijwe ko ikiranga minsi cyo gushikiriza amazina y'abakandida mu matora y'abashinga amateka mu kwezi kw'indwi kirangira mu ijoro ry'uno munsi wa kabiri. Nta myaka abakandida barondera kwitoza mu nama nshinga amateka basabwa kutarenza ihari. Intsinzi y'abashinga amateka batavuga rumwe na leta ya Perezida Macky Sall yotuma Abdoulaye Wade ashobora gutuma umuhungu wiwe Karim Wade agirirwa ikigongwe.
Radio Ijwi rya Amerika, iprograma radio yacu tubashikiriza buri munsi kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook ni adresi ni radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu vewo akaburungu com.
Mwandanya kumviriza abadiji bya Amerika amakuru avugwa mu karere. Inzego zitandukanye mu Rwanda zifise aho zihurira n'ubuzi kuri uyu wa mbere ziriwe mu nama shinga mateka mu nama yo guhanahana ivyumviro igamije kuraba ico bakora ku kibazo cibura ry'ubuzi. Ni mu gihe muri ico gihugu ubushomeri buri ku rugero rwa 13 n'ibice 2 kwijana. Iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Atanga ishusho rusange ry'uburyo umurimo uhagaze mu Rwanda, Bwana Yusufu Murango uhagarariye ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare yavuze ko habayeho impinduka mu buryo bw'imibare y'abatagira akazi mu Rwanda uko yari ihagaze n'uburyo ihagaze kugeza ubu. Aravuga ko ikigo mpuzamahanga cy'umurimo n'izindi mpuguke bahinduye igisobanuro cyari gisanzweho ku bafite akazi n'abatagafite. Igisobanuro cya mbere cyavugaga ko umuntu wese wakoraga icyari cyo cyose kimutunga byibura isaha imwe mu cyumweru yafatwaga nk'ufite akazi. Icyo gihe ubushomeri mu Rwanda bwari hagati ya 2-3% bihabanye n'ibisobanuro bishya umuntu afatwa nk'ufite akazi igihe ibyo akora bihemberwa cyangwa se bigatanga umusaruro mwinshi agasagurira amasoko. Bivuze ko benshi mu bahinzi mu Rwanda batabihemberwa batanasagurira amasoko ntibafatwa nk'abafite akazi, ahubwo bafatwa nk'abakora undi murimo utari akazi. Kubwo ibisobanuro bishya ku muntu ufite akazi n'umushomeri, ubushakashatsi bw'agateganyo bw'umukwezi kwa 8 umwaka ushize wa 2016 n'ukwezi kwa 2 uyu mwaka burashyira ubushomeri kuri 13.2% mu Rwanda. Mu mijyi 16% mu cyaro 12.6%. Mu bisobanuro bya mbere mu cyaro bafatwaga nk'abafite akazi kubera bagera kuri 70% ari abahinzi. Imibare y'agateganyo ikomeza kugaragaza ko ubushomeri mu rubyiruko cyane rwize buri hejuru. Abarangije amashuri yisumbuye bari kuri 23%, mu gihe kaminuza n'amashuri makuru bo bari kuri 18%. Imibare iragaragaza ko abarangije icyiciro rusange tronkome bari kuri 11%, abadafite ishuri na rimwe bari kuri 10%. Mu bisobanuro by'ubutegetsi impamvu bitera nuko batarize batanenga kaza kariko kose mu gihe abize nabo hari imirimo bumva ko batakora. Kuri ibibazo Madame Judith Uwizeye ministre w'umurimo n'abakozi ba leta mu Rwanda aragaruka kuri zimwe mu ngamba ubutegetsi bushyize imbere mu kugerageza guhangana n'iki kibazo.
Hari gahunda ikomeye igihugu cyacu gishyizemo imbaraga igendanye no gukurura abashoramari ndetse no kubaha ibyangombwa byose cyangwa se incentives zihagije kugira ngo twagure isoko ryacu ry'umurimo. Nuvuga ngo ibyo twakora byose tutaguye isoko ry'umurimo n'ubundi ni wahandi abazarigana bazarushaho kuba benshi kurusha isoko ry'umurimo ko ringana. Hari ugufasha kandi abo bashoramari kubona abakozi bafite ubumenyi.
Muri iyi nama nyunguranabitekerezo ku cyakorwa ku bibazo by'ibura ry'akazi mu Rwanda, ikigo kibarurisha imibare cyakomeje kugaragaza ko nubwo bimeze bityo imirimo yateye imbere. Kiravuga ko hagati ya 2011-2014 imirimo yiyongeyeho 24%, ni ukuvuga 8% mu mwaka, mu gihe abaturage bo biyongera kuri 2.4% mu mwaka. Ariko ntikigaragaza niba nta mirimo ihangwa igahita izimira ku mpamvu zitandukanye. Ni ingingo yateye bamwe kuyibazaho. Profeseri Gustave Tombora ni umuyobozi mukuru wungirije akaba n'umushakashatsi muri kaminuza y'ubukerarugendo ugendo n'amahoteli UTB.
Mwagaragaje muti increase igeze kuva mu 2011 kugera 14 ni 24 n'ibice 4. Ariko se izo businesses zose nta nimwe yapfiriye aho ngaho, byibuze muri statistics ngo tumenye ko hari business itarakose. Nkuko mwana bivuze, informal sector ifite 92%, kandi informal sector ni businesses zikunze gupfa zigitangira kenshi. Ibyo nabyo rero bibayeho byadufasha kugira ngo dutange igitekerezo uko byagenda.
Iki kibazo ubutegetsi bwemeza ko bukigikoraho ubushakashatsi. Kimwe mu bishyirwa mu majwi mu bikomeza gutera ibura ry'akazi mu Rwanda harimo uburezi budafite ireme no kuba amwe mu masomo adatanga amahirwe yo kubona umurimo. Ibyo bigatera bikorera guseta ibirenge mu gutanga akazi. Hari aho ariko bishobora kumvikana nko kwitana ba mwana. Bwana Dani Maniriho ashinzwe ireme ry'uburezi cyarimwe n'umushakashatsi muri kaminuza y'abadivantisti Mudende.
Usanga kenshi abatanga akazi n'abatanga ubumenyi bameze nka babandi bavugwa muri Bibiliya, bariho bubaka umunara w'ibabeli. Umwe akabwira undi ngo zana itafari, undi akazana ibuye. Uzanye ibuye akavuga ngo njye naketse kundumye itafari. Nicyo kibazo dufite. Kugeza uyu munsi ntaho dufite duhurira ngo abatanga akazi baganire n'abatanga ubumenyi babwire bati dore ibyo dukeneye ibyo mugomba kudutegurira naze tubabwire tuti dore uko tubitegura.
Ukurikije impamvu zishamikiye ku ruhuri rw'ibibazo biri mu murimo byumvikana ko kubikemura bitari bya vuba aha bwana Bernard Makuza kuri inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena gasaba ko inzego zose zabigira ibyazo
nuko ari ikibazo twese kiba kitureba nta wivanamo ntanwe ukuye kumva ko ngo ikibazo ase nkaho ashaka kugihirikira ahandi biratureba twese twemeranywe rwose tugira icyo dukora kuko turagishoboye.
Ku isoko ry'umurimo 92% by'abafite akazi mu Rwanda babarwa nk'abari mu kazi k'intica ntikize kandi bibagiraho ingaruka zitari nke nko kubura umutekano mu kazi kuba batemerewe inguzanyo mu mabanki n'izindi. Ku cyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye ni uguhanga imirimo 200,000 muri mwaka idashingiye ku buhinzi kugeza ubu haboneka 146,000. Imibare y'ubutegetsi ivuga ko kuva mu 2020 hamaze guhanga imirimo 1,170,000 kandi ko 2020 zagira haboneka 3,320,000. Imibare bikunze kugorana kuyumvisha abadafite akazi. Kongera ibigo by'imyuga bizwi nk'udukiriro ubutegetsi burabifata nk'imwe muri nkingi za mwamba zizifashishwa mu kuhangana n'ikibazo. Ah bagira ubusajwi ry'Amerika ikigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi abasirikare bo mu rwego rw'intwazangabo harimo intwazangabo zo mu rwego rwo hejuru bita officier supérieur mu rurimi rw'Igifaransa barenga 20 baherutse kwirukanwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bagirizwa kuba bagiye kunonosora ibyigwa mu mahanga barangije baca bigumirayo. Umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eroge Urikaneza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abo basirikare b'intwazangabo birukanywe bose hamwe ni 23, 19 na basirikare bakuru officier supérieur mu Gifaransa, nayo bane ni intwazangabo zisanzwe officier subalterne. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko bose bari bagiye kunonosora ibyigwa mu bihugu by'Ububiligi, Ubufaransa na Canada. Barayo hagati y'umwaka w'2005 n'u2008 bakaba bategerezwa gutahuka mu Burundi imbere y'umwaka w'2015 hera. Umuvugizi wa president Nkurunziza asanga ari bisanzwe kwa basirikare bangana gutya basezererwa nubwo ari umugwi Kayerwa Ndenzako.
Ningiye yarimaze gufatwa muri kahise ku Burundi na cyane cyane ko inyifato nk'iyo yagizwe n'izo ntwazangabo yarimaze kwibonekeza kuzina ntwazangabo si inyifato nziza kuko ni inyifato y'ukuhura abandi ariko ico mumenya nuko mwene iyo nyifato imaze kwibonekeza no mu yindi migwi y'abakozi nk'abigisha muri kaminuza abaganga mbere n'imwe n'abasaseredoti barungikwa na ekleziya kwiga mu bindi bihugu cyangwa mu ndi butumwa bagafata ingingo yo kwigumirayo baba barondera karusho muri ivyo bihugu barimo iyo maze kurangiza amashure bashobora guhitamwo gukora muri ivyo bihugu aho sanga kenshi bafatwa neza gusumba nk'uko bafatwa mu gihugu c'amavukiro.
Ariko icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu Leon Sengenda Kumana ibonamo yindi siguro
ni kimenyetso cerekana ko ibyo twatigize imisi tuvuga abantu bagaharira ko inzego zije gucungira amahoro n'umutekano nazo zifise ibibazo abantu bagaharira ngo yazinatekanye zimeze neza abantu babanye neza cyane kimenyetso cerekana rero ko naho nyene hari ibibazo mu gihugu naho nyene hacaba ibibazo urinzwe utakazi rero ukikura mu kazi ukakavamwo ugahunga igihugu canke ukaguma iyuri wize kugwana ufise inko cyo yumvira umunyagihugu wasazwe nawe arabo barabaku we twebwe turazi ko hari nabandi baguma bahunga bagahungana inko
amakenga ngenda ku mana umuvugizi w'umukuru w'igihugu aramumara
abantu ngaho nibahumure si rya mbere abasirikare barangiza ibyigwa byabo mu mahanga hama bagahitamwo kwigumira mu mahanga abantu niboreka kwibaza ibibazo byinshi mugabo ico twamenyesha ico mwofata nuko abasirikare ntibameze nk'abajya abasirikare bandi tumenyereye abasirikare bamwe nabaganga karuhariwe abandi nabahinga banonosiye ubuhinga n'ubumenyi budasanzwe mu nyigisho za kaminuza s'abantu bagiye benshi ntibize n'ivyukoresha umuheto ngo bahungabanye umutekano n'abantu bagiye kurondera ubuzima bagiye kurondera karusho mu gukorera novuga imishahara yisununuye cyane ugenje niyo barakorera mu Burundi.
Karegwa nemeza ko atamusirikare n'umwe yari afite ikibazo cy'umutekano muri abanse gutaha.
Igisirikare cy'u Burundi cyakoze ukwihangana kudasanzwe mu kubarindira ariko amaso yaheze mu nzira bose barabimenyeshejwe mbere n'amabuse yabo ziyafashanye baronka kugira ngo bashobore kubandanya ibyigwa zaciye zihagarikwa ariko nta n'umwe yashimye kwikubita agashingwa garuke. Abo bahora ari ntwazangabo ko kuva uno munsi nibacitwa intwazangabo n'abantu bashobora kuvuga barashobora kwivugira mugabo ikizwi nuko ata n'umwe arondegwa umuntu arondegwa kubera amakosa yiwe kandi umuntu yagirizwa amakosa kubera umugwi intara cyangwa ubwoko akomokamo yagirizwa amakosa abasanzwe ahanwa n'amategeko nabo nkuko mwabyumvise bararenza amategeko igisirikare cy'u Burundi abona bo umugwi wose wabaturukamo intara yose cyangwa ubwoko cyangwa umujyango baturukamo amategeko abahana cyo kimwe bose.
Uko biri kose ngenda ku mana bona ku inzego z'umutekano zikwiye gukomezwa kurusha
abajejwe izo nzego zije gucungira amahoro n'umutekano dore ku mukuru w'igihugu wenyene ku kicazo cyo kwicari ngo gitagira inzego zije gucungira amahoro n'umutekano zikwiye zubashwe ziyubashe nazo nyene igihugu gipise abajejwe gucungira amahoro n'umutekano batabakomoka bagahunga cyanje babatumye hanze bagaca bagumayo cyanje bagiye kwiga bagaca baherayo ntakazo zakiba gifise n'amahoro kiba gifise no kucicarira rero ibyo bintu bigahagarara kugira ngo abo bantu bose bagiye hanze afisibigwanisho bagaruke bava makambi y'impunzi bava ko bari hose kuko imirana imperuka kivugwa cyato rigarukana ngaha
kuva hibonekeje injyane za politiki mu Burundi mu mwaka w'2015 abasirikare batari bake barimo bari mu butumwa bw'akazi canke kwiga hanze y'igihugu ntibatahutse hari n'abavuye mu gisirikare mu gihugu hagati bahungira mu bindi bihugu mbere bamwe muri bo bakaba bamaze gutangaza ku mugaragaro ko bagiye gushinga imigwi y'abagwanyi eroje wika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Arakoze Loje, tuve mu Burundi dusimbire mu karere ko hafi umuryango wa karere k'ibiyaga binini ICGLR mu majambo make uvuga ko gukura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihugu bigize inama mpuzamakungu y'uwo muryango bidashobora kuba inyishu ku kibazo cy'umutekano muke mu gice cy'ubuseruko bwa Kongo. Ibyo bibaye nyuma yaho mu ndwi iheze amwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri Kongo yasabye leta ya Joseph Kabila kwiyumvira kuva muri ICGLR. Umukuru wa Societe Civile mu ntara ya Kivu yo mu buraruko Thomas Dakin Mwiti atunga urutoki bimwe mu bihugu kwica nkana amasezerano yo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Congo Kinshasa yemejwe mu 2013. McDonald Mwakasendire avugira umunyamabanga bw'inama mpuza makungu yiga ku kibazo by'akarere k'ibiyaga binini yabwijwe rya Amerika ko ivyo birego atarukuri. Yavuganye na mugenzi wacu Claude Kabengera.
Uyu muryango w'ibiyaga bigari ntushobora kubiha agaciro. Murabizi ko gushyiraho uyu muryango byashingiye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Congo nyuma yaho umutwe wa M23 utsindiwe abarwanyi babo bajyanywe mu nkambi zitandukanye mu Rwanda ndetse na Uganda. Hari n'amasezerano yemejwe yasabaga yuko aba bantu bagomba gusubizwa mu bihugu byabo. Kugeza uyu munsi hakozwe ibishoboka byose ngo iki kibazo cy'abo bantu gikemurwe neza nk'uko amasezerano ya Nairobi abiteganya. Ibyo rero sibyo ko ayo mashyirahamwe yasaba leta ya Congo kuva muri uyu muryango kubera ko ari nawo muryango wonyine uri muri aka karere uri gukemura iki kibazo cy'amahoro n'umutekano.
Uyu mugabo uyobora Societe Civile muri Kivu y'Amajyaruguru ararega akomeje u Rwanda na Uganda kohereza abarwanyi ba M23 aho muri ayo mashyamba ya Congo. Ntago abayobozi b'u Rwanda na Uganda babyemera, ni ibirego kandi bitumvikanye ubu gusa. Haba hari abandi barwanyi ba M23 bakigaragara muri ayo mashyamba?
Well, I can tell you there's nothing like that. These are just issues that have been raised.
Reka nkubwire ko nta kintu nk'icyo kigeze kibaho. Ibyo ni ibintu byazanwe gutyo gusa. Muribuka mu biganiro biheruka guhuza abaminisitiri b'ingabo mu karere, kimwe mu bintu baganiyeho ni ikibazo cya M23. Hari icyo abaminisitiri ubwabo basabye n'icyo bagiye gukora mu gukemura iki kibazo. Nta kintu cyo gushyigikira M23 gihari, haba ku Rwanda cyangwa Uganda. Ntacyo rwose. Guverinoma ya Congo yagakwiye kuba yarabirangije ariko ntiyigeze ibikora. Birumvikana ko abo bantu bashobora guturukira mu mashyamba ya Congo bakabura, wenda bakaba banatangiza umutwe wigometse, ariko ubu ngubu ibintu biri mu buryo. Twamaze gushyiraho ishami rishinzwe gukurikirana umutwe wa ADF. Icya mbere ni ukureba niba ADF itahinduka umutwe ukomeye wahungabanya umutekano. Icya kabiri ni uko abasirikare ba MONUSCO n'aba Congo basabwe gushyira hamwe aho byaba bikekwa ko abarwanyi ba M23 baturutse baba bari kwisuganyiriza. Ibyo ni ibintu biri gukorwa hifashishijwe ibihugu bitatu: u Rwanda, Congo Kinshasa na Uganda. Nta kibazo cy'umutekano nk'icyo bari kuvuga kiraboneka.
None uratekereza ari iyihe mpamvu yaba yatumye aya mashyirahamwe yongera kurega ibyo bihugu uvuga biri kugira uruhare mu kugarura amahoro muri icyo gihugu cyabo?
Ayo ni amashyirahamwe nyine kandi afite uko abona ibintu, ariko ku bijyanye n'amahoro n'umutekano dufite amashami ari gukurikirana uko ibintu bimeze. Igisirikare kirahari kandi dufite n'ubundi buryo bugenzura iki kibazo cya Congo. Icyo kintu iyo kiba gihari bari kubitangaza mu nama nk'uko nabivuze, kandi abategetsi ba Kinshasa nibo bari kukizana.
McDaniel, ku bwawe usanga ari iki gishobora kuba mu gihe Congo yakwemera gufata uwo mwanzuro kuva muri iyi nama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari?
Kwikura muri ICGL si wo muti. Igisubizo ni ukumenya ko mu burasirazuba bwa Kongo hari amahoro n'umutekano. Ntiwavuga ko uyu munsi M23 yongeye kwisuganya, ko yabaye imbogamizi y'umutekano. Ni abantu bake bake batoroka inkambi zabo, kandi bamwe muri bo bafashwe na Leta ya Uganda, hari n'ababuranishijwe. Kugeza ubu iki kibazo kiri gukemurwa, kandi ubukana bwa M23 bwashyizwe hasi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Abashingamateka baturuka muri Kenya batumye ibikorwa by'inama nshingamateka by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bihagarara kuri uyu wa kabiri. Umushingamateka umwe gusa aturuka muri icyo gihugu niwe yaje, abandi umunani ntibitavye ibikorwa. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha niyo nkuru adufite.
Honorable members, I have 31 members seated in the chambers, that is above half.
Uyo ni honorable Daniel Fred Kidega atwari na mashinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ati ngaha hari abashinga mateka batarenga 31. Ati byo ntibyari kibazo kuko barenga igice cy'abashinga mateka 45 bose hamwe. Igikomeye nuko igihugu cya Kenya caserukiwe n'umushinga mateka umwe, kandi amategeko avuga ko nimiburiburi igihugu cyose kibwirizwa guserukirwa n'abashinga mateka batatu kugira ngo inama ikorane. Ati kubera ivyo ibikogwa birasebijwe.
We don't have quorum. Rules 12 compels me to adjourn the house.
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya iy'abandi bashinga amateka umunani b'Abakenya bari, maze honorable Agnes Mumbi Ngaru uwo mushinga amateka umwe Rudende yitavye aratwishura.
In my country, Kenya is going through some election processes.
Ati mu gihugu iwacu muri Kenya turi mu bikorwa bitandukanye by'amatora. Abashinga amateka bashasha bazoze guserukira igihugu aha muri inama nshinga amateka ntibaratorwa. Hamerewe n'amatora ku rwego rw'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi k'umunani. Ibyo biri mu byatumye batitaba kuko kumbore bari muri ivyo. Uti kuko ijewe ndi ngaha nitavye nuko numva ndi ku kazi kanje nzorangize kiringo itariki zibiri z'ukwezi kwa gatandatu. Eka namba ivyabaye so gushaka kuburabuza ibikorwa by'inama nshingamateka n'amategeko yaho nyanzwe.
It is not controversial.
Ivyo vyababaje abandi bashingamateka. Emerance Bucumi aserukira Burundi.
Tuvyakiriye nabi cyane. Urabona twariko turarangiza ikiringo, twifuza yuko turangiza ikiringo neza, ibikorwa biriko bigenda neza. Mugabo dutanguye guca duhagarika ibikorwa tugasohoka tugataha, urabona yuko atari ibintu byiza cyane. Bamwe baravuga yuko bari muri iki kiringo bariko bitegurira amatora mu gihugu cya Kenya. Bo bari muri kampanye, baratanguye kampanye.
Ibikorwa by'inama nshingamateka bisigaje iminsi itatu kuko bizorangira ku munsi wa gatanu w'indwi. Igikorwa gikomeye bafise no gutora amafaranga umuryango wa Afrika y'ubuseruko uzokoresha ku mwaka uza. Aho Odette Nyiramirimo aserukira Rwanda arahafitiye amakenga aravye ingene byagenze kuri uyu wa kabiri.
Byambabaje, twari dufite ibintu byinshi kuri gahunda cyane cyane birimo kwiga bije. None urabona niba badusibije, mfite ubwoba nize nejo badusibya bikaba byatera ikibazo ko dutora bije bikazaza yenda muri era itaha, cyangwa nabo byo bakagumya bakayisibiza nayo. Kuko mu byukuri abanyakenya ntibaratora, bagiye kwiyamamaza kugira ngo batorerwe kugaruka. None dore ejo nitunahura hari ibyo dushobora kutarangiza.
Kubande nabo nka Jean Marie Muhigwa aserukira Burundi bibaza ko harimo imva za politike mu gusiba kw'abakenya.
Birababaje ko abashinga amateka bo muri Kenya batashoboye kuza kugira ngo dushobore kubandanya ibikorwa. Turazi ko ni politiki bashobora kuba bafise imvo yatumye bataza.
Bamwe mu bashinga amateka bari bitavye ibikorwa nka Patricia Mugore Nejo Hajabakiga aserukira Rwanda babona ko hakwiye kubaho ibihano bitegekanirijwe abogerageza kudindiza ibikorwa.
Hakabaho uburyo bwo guhana abantu baretse kwitabira amanama ku mpamvu zitagaragara, kubera ko buri gihugu gishobora kuba gifite uburyo gitekereza. Ushobora gusanga hariho ushobora kubikoresha kugira ngo ahime abandi.
N'utwara inama nshingamateka yasabye ko abashinga amateka bose bokwitaba maze bakarangiza ibikorwa by'ikiringo cyabo cya nyuma neza. Yaciye yungururiza ibikorwa kuri uyu wa gatatu mu gatondo. Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver ni kuri iyo nkuru kandi turangirije ko ibi biganire mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro
na Fidene Yongabo washize hamwe ibi biganire Fatuma Alimasi Karara tubifurije kugira ibihe byiza.